Radio Ijwi d'Amerika. Radio Ijwi d'Amerika isanganira I Washington DC mu kirundi mu kirwanda. Iyo neza cyo twese duteramanye muri kumwe na Federica Monikije. Urundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. U Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi d'Amerika. Ikaze makuru yacu yo ku isaha. Umurwi wabonye gukora amatoza ku Burundi washize abona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu n'ingene agateka akazi na muntu kifashe.
La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée.
Yoni Dudienne atwara uyu murwi wa ONU avuga ko bamwe mu bagize inzego za Leta y'u Burundi babangamiye abatavuga rumwe na Leta n'abaharanira agateka kazi na muntu.
Ntabari ku rubuga, ntabari mu gihugu, turabona ko z'ukuri ibyo atabikihari, none naho byabishika bikaba, ni uko abikoze bamenyekanye bahanwa.
Uyu nawe ni Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Folcon Test. Urubanza rwo guhagarikisha icyamunara y'ihoteli ya Sinapol Rwigara iri mu Kiyovu mu Rwanda rwabaye masaha aheze. Ubufaransa buvuga ko iyi yicwa ni mukuru w'umurwi Islamic State ari intsinzi. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libiya imfashanyo mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya yagiye aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa buvuga kwicwa ry'umukuru w'umurwi Islamic State ari intsinzi. Ubufaransa bwatangaje ko bwishe uyu mugabo kuko umurwi wiwe bahora ukora ibitero ku bakozi b'Abafaransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivili b'Abanyafurika hamwe no ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko ibiro byiwe bibivuga, Al-Sarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica Abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare hamwe n'Abanyanijeri bakorana. Vyongeye ngo umurwi wiwe niwo wakoze itero mu mwaka w'2017 ku basirikare b'Abanyamerika no ku basirikare b'Abanyanijeri. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe kwibona amasi Florence Parly avuga ko Al-Sarawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'Ubufaransa mu ndwi ziheze. Igihugu c'Ubufaransa cahoze gikoronje ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya itegeko c'abasirikare muri iyo ntara, kivuga ko kizoba kimaze kubanayo abasirikare bashika 2000 mu ntango z'umwaka uza. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yemereye Libiya imfashanyo yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni nyuma ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Idi Wema.
Uwo mubonano na minisitiri w'intebe w'agateganyo Abdulhamid Dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na Khalifa Haftar, umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri Libya muri iki gihe. Perezida al-Sisi yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibya. Kuri wa kabiri ushize, umujyanama muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Derek Chollet nawe yari Tripoli, aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese. Uyu mwaka muri Libya hashyizweho Leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12. General Haftar wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu, ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko kandi ashyigikiwe na Misiri.
Nanya kumiza iradio Ijwi d'Amerika isanganira I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Ndereka Afrika y'ibiyaga binini cyo tanguye ku Burundi. Umurwi wa ONU ukora amatohoza washize ahabona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu ingene agateka kazi na muntu kifashe. Uyu murwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu, abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa. Uyu murwi wegeka ayo mabi kuri bamwe mu bagize inzego za Leta. Nyamara Leta y'u Burundi ibona ko uyu murwi ukorana n'abatavuga rumwe na Leta bachafuza igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Kabera Nyonkuru
Umugwi wa Woni ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho ari utwigoro tutari duke twakozwe na leta nubwo hacibonekeze wanyangwa ry'agateka kazi na muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaje abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikije ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dududien arongoye uwo mugwi wa Woni yaseguye ko mu mwaka umwe perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazi na muntu
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que
Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazi na muntu jyojyo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko arahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhohotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL abaharani agateka kazi na muntu abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo abishwe bagatorwa ibiziga abafungiye ubusa abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku ngugu
sur la forme de violence sexuelle.
Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement
comme demokarasi no kwishyana no kwizana birabangamiwe abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona barabwa ari ibintu mukuru w'igihugu abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abanswe b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi wego gwiperereza canke ugwaruka gw'imbonerakure wegamye mugambwe uri ku butegetsi uwo mugwi washizeho nawo ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu guceka ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo
Il n'est pas question d'entrer dans un pays sans la permission.
Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye impunzi abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye.
De l'Afrique avec des témoins
Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwijwe ijya Amerika ko atacu ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta atacu iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONI twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mu ishami mpuzamakungu ONI i Geneve ariko twamukenye ico bikoze ambasaderi Tabure Nova yaheruka kubwira ijwi ijya Amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta Ati Burundi buraswiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga ibihumbi bitanu barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike aha bamwe mu bagize amashyirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko guhagarikwa Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'ijwi rya Amerika
nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko vy'ukuri ibyo atari kihari none naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamyekanye bahanwa bo barayivuga hari igihe usanga barifatanya n'abakoze ibyaha wakoze ibyaha kwa fatwa kwa hanwa neza ko nta shyirahamwe ryo rishigikira ukudahana twasabirushimitse kujya mugwi ukora tuzatoza utokorogwa ikiringo kuko ntacho tumavyukuri urya mu rwongo ikiringo hari rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abari na leta kazi na muntu atubwa nkigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko cana duze kuri stati atawundi mu gushora gukora ibyo amatohoza cyangwa ibyo gataye kazi na muntu
gusa yandi nayo nka human rights watch nayandi abona ko mugwi ugifisa kazi kenshi ko gukora uko ni nako nuwo mugwi wa ONI ubibona Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Clavier dukubite mu Rwanda urubanza rwo guhagarikisha icamunara ya hotel ya Sinapole wigara iri mu Kiyovu rwabaye masaha aheze urubanza rwashimishijwe mu buryo bwihutirwa kuko iyo camunara yari itekanijwe kuba kuri uyu wa gatanu mugenzi wacu Eric Bagiruhusa yakurikiranye urubanza
Nyuma yo kwitegura kubaburanya bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Koje Banki gusobanura inzitizi ye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Sinapole Rwigara Premier Tobacco Company Limited uruganda PTC rwaregaga Koje Banki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiye urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Koje Banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Koje Banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazi suzuma yahise ateshwa agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo Maître Rwagatare yasabwira umucamanza kubandikira umwanditsi mukuru ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana no kwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ko uyu mubyeyi yabwiye ijwi ry'Amerika
twagibibaye nta byabindi byo muri 2015 twagiye gushungura papa Diane tugiye gushungura Rwigara Sinapole baratangaza bisororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinapole apfuye ari umusoreshwa mwiza nta kintu nta deni afite mu minsi mike batafite ideni rya miliyari esheshatu ibi bintu biteye agahinda nyamara
Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapole Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko
nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko Juro Grete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko
twiyambajije uru raporo ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo basahari icyaha ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabaho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira ubutegetsi bwiza ariko raporo twajuririye ubw'ijuru
inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kane ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye igiye kugurishwa bivuga ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa cyenda niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya nanumbwe hamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ni kivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe arenga 50 akorera imbere mu Burundi bavuga ko mu gihugu hari ubwigenzo kandi ko inzego zishinzwe kwita ku gatekaza muntu zikora akazi kazo uko bikwiye ku rundi ruhande ishyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'ayandi akorera hanze zigemeza ko guhonyanga agatekaza muntu bikomeza gushika ubu ku buryo bukabije kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu riteza kwamiza ijisho ku Burundi umugenzi wacu Thomas Kamirindi yatumiye abashimantahe Sixte Vigny Nimuraba arangoye umurwi w'igihugu ujejwe agatekaza muntu no mu munyamanga mukuru w'ishyirahamwe Focode yitaho agatekaza muntu Janvier Bigirimana kugira ngo bace hirya no hino ikibazo cy'agatekaza muntu mu Burundi
twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agatekakazi na muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agatekakazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuye ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agatekakazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi kugatera akazi imbere nibaza rero yuko raporo nziza icyo bishimikije ko mugabo ibyo mbona jyewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye amaze gufata ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo ku bijyanye no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivile turabe ibiko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kujya afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsimbatiza agatekakazi na muntu reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwe z'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane kubatera zina muntu kandi kubatera akazi imbere cyane
Perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo
nagira ndakubwira wese yuko lakini ndani yesi yuko na uwo shaka kurara matariki bitwo yaronka aho umukuru w'igihugu wenyene atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu mijambwe yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu muri ako hezi ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabo tujye turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri aki kiganiro by'ibinyamakuru byarabaye kandi bo birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banza kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Focode Maître mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bigihangayikishijwe cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri Focode
murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH no mfata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba igisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo mu gihe cyavuga ati byose bimeze neza twate intambwe idasanzwe ibivuguruzi byavuze nibi iri commission d'enquête des nations unies gushira habona kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yabayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu hamba kandi perezida wa CNDH ikiza ciwe umuntu yogenda avuze nuko twaravuganye katari gake twaramuhaye ibitigirije abantu ngo baranyuruzwa muri Fokode tumaze gukora kuma tumaze gutohoza kuma dosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi yavuha dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa vari sito ndayishimiye kandi abanyuruzwa nta narimwe bigera baronka ubutungane ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu sinibyo gusa hari n'ibindi byaha byagibira ko kuva 2015 ugeze uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye aheruka we nyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugeza aho umwansi ashaka we nyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birigo baraza kundirira abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumburengera ngo bamushikiriye ari bake cyane uravye abamerewe nabi abishyuwe abantu ababisa abantu banyuruje batigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva rero ngene umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo mukuru wa CNDH acavuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza
ariko se Maitre Girimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba
kuva 2015 murabizi na perezida wa CNDH arabizi ibyo agateka kazi na muntu usanga ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi atamuntu kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe
yego metra yego ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko
ariho ariko arafise urugira adashikako iyo turiko turatabariza abantu babanyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe y'i Burundi rikoravuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora nayo mashyirahamwe gusa biragora na CNDH raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunja yibita kirahata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yara ibyo bita dispatch for se niyo kayo nyine bavuga bisigura yuko na CNDH yatinya kuvuga ibyo biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH bishya byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo bituma twahunze igihugu kuva 2015 ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose babatavuga rwo n'ubwo gutegeka cyangwa abantu bavuga kudoma kutoke amabi abarundi bakorerwa cyacyane mu bijanye n'ibyo byo kwinyuruza abantu n'ubundi bubisha butandukanye.
Maitre Bigirimana, urakoze. Nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku burenganzira bwa muntu mu Burundi. Mu batumirwa harimo na Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folugon F rirwanya kimenyare na kamwana wa mama. Hakizima, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva neza.
Nuko. Na Maitre Janvier Bigirimana, wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu Burundi?
Murakoze cyane, kandi nawe ndamushimiye. Twebwe nishyamba gishinzwe kurwanya ikimenye na kamwana wa mama. Ebisonde kwikenera hafi ibazo by'akazi na muntu enaga nabwire ko tutigeze cyangwa tutigeze tina kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gutegura ibyo rero nyamara ndamubwire hama kandi ndamubwire ko amaraporo yabo ibyo bandika ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu 2015 rero bikerekana ko intumbero bagifise ari intumbero politiki atari intumbero irwanira agati y'akazi na muntu koko kuko umunsi turiko igenekerezo turiko nawo reka tuvuga ko leta ya Kanuna mu Burundi kati ntambwe nta gihugu na kimwe cyoheza kata ijana ku ijana mugabo hari byakozwe bitari bike byerekana ko by'ukuri Burundi guharanira agati y'akazi na muntu kandi natwe bo turi mu gihugu turabikurikirana turabibona we aravuga kubera mu 2015 nuke ko mu 2015 ari watangura imyiyekano itaremewe n'amategeko kuko bo bavuga ikiringo mu gihe hariho seta yagiye kubahiriza ibiza shingiro yari yemeje ko biciye mu mategeko. Twebwe rero nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegeza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose. Iyo duvuze guharanira agati y'akazi na muntu ntitutegeza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri ku biriko biraba ahubwo ko agati y'akazi na muntu kifashe nabi yanagarutse avuga ati ngo nyine ishobora mukuru w'igihugu wenyine yarivugiye ko ubutungane bukora nabi nibyo yarabivuze mugabo twebwe nk'abandi agati y'akazi na muntu murumva ko bavuze ko igifatakana nayo ikora nabi siyo nyamara agati y'akazi na muntu mu ico gihe twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa bagahabwa ibihano bibereye mugandi dushobora kuvuga muri rusange
niko se
yavuze ko ubutungane bukora nabi nicerekana ko inyuma agati y'akazi na muntu cyari
niko se
hakizimana ko rero nyine ko abidomako
hakizimana nkubwo ngubwo mu muryango wanyu Folugon F hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma kuri urutoki muti bahanwe yego hano kuri radio ntabwo twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguhora bigabantu ntabwo turi abacamanza ariko hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma ku rutoki mu maraporo yanyu.
Murakoze cyane twaza ko duheruka gusohora itangazo mu ishami tuwongoye aho twerekana inge mushanga b'ubutungane bwari kuri bakora twanasaba ko mu by'ukuri horabwe abantu bakoze amakosa akaba ari bubahanwa batuhana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabibuze cyumvikana ko twebwe aho turi tubandana dukora kugira ngo agati na muntu kambere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima bw'igihugu muba tukavuga tuti ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agati y'akazi na muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo bituma twemeye imishamo tuwongoye tutazigera na rimwe duhengesha nyakuvuga ku biriko biragenda nabi cyangwa ku bigenda neza tuzokwama tuvuga kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biri kugakorwa mu gihugu.
Ndagushimiye cyane. Nibutse yuko uyu twumvaga ari Gerard Hakizimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Folugon F ari mu Burundi, hanyuma yabanjirijwe na Maitre Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru wa FOCODE. Uwabanjirije bose ni president wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu, Bwana Nimuraba.
Perezida
wa komisiyo
yego ni perezida wa komisiyo
nagira sake mbanze nkosore
yego
yavuze ko umugwi w'igihugu utubaho kuvuga ibitagenda neza mu Burundi icyo kintu nibaza ko nawe abize ko atari byo raporo zacu ziriho kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igihugu iyo raporo abashingamateka 20 bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato 100 hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi byo twavuze ko ari ukuri
kunza je muhishwe ya Amerika ligana twategura mwaka kanya bya kingaha twashimye kandi bagenzi bacu bagize uruhara bitegurwa y'amakuru twashikirije twashimye kandi na Fatima Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kandi kenkurikije rimwe yarabihagarariye twashimye na mwishi kimwe isi matiza matwi kandi tubatiye kamo rwanda arimo mbiza ibindi biganiro bindatiwe muhishwe ya Amerika.